Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze irundo.
Niriwe mwese bakunzi ba Radio Nzamba. Kazi makuru 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 yaranze inondwi turiko turasozera yo kuri uyu imana Josine Kaze akaba yije ngiye kuyabashikiriza sangwe kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ano makuru 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 yaranze inondwi tuyahereye mu yavuzwe muri site y'abatesheje izabo iri mu Kayanza aho abateshejwe izabo bari muri site y'icampanzi muri commune Muruta mu ntara ya Kayanza nyene batewe umutima uhagaze n'iterabwoba bari ko baragirirwa na busantere wa commune ababwira ko ashaka kwirukana muri iyo site ngo bahubake ihinguriro ry'icayi abo bateshejwe izabo bakaba basavye leta ko yoba irabangiriye kuri iyo ngingo amahoro akagaruka mu gihugu gucyo bakabona gusubizwa mu zabo n'inkuru ya Diane Nkuru Nziza
kuko makuru dukura aho muri yo site ya Champaza vyemeza ubwo bane bwinshi mu bateshejwe izabo bamaze imyaka ishika kuri 28 babaye muri yo kambi musanteri w'iyo commune Hakimana Odase hakaba yamenyesheje ko bitarenze tariki 18 z'uko kwezi abo bateshejwe izabo bose bazuba basohotse iyo kambi kuko ngo hari umugambi wo kuhubaka ihinguriro ry'icyayi bitakiriwe neza n'izo munsi
wagomba kubaka aho elzine ihinshaye babahaye amezi abiri ko babahavuye gushika itariki 18 z'uko kwezi nyine kuva ico gihe rero babwiye ko bokubaka hamwe bakabasakarira harimo batarubaka harimo batabishoboye bakabwira ko bazobaha amabati aha n'uwo mugubati twebwe ntitubone turi buje tuzoja hehe urya rero bati umuntu atazubaka tuzomenya tumutwara ni ku nguvu
abo bateshejwe izabo bakaba batabona uko bagiye kubaho inyuma y'ukwirukanwa muri iyo kambi bakabona ko iryo huhinguriro ryari kwiye kubakwa ahandi hantu bagasaba leta gusubira kuri iyo ngingo bakarindira igihe umutekano uzoba wagarutse mu gihugu maze basubire mu zabo
amakenga dufise baturondera tukiri ngaha muri site twese twari tukiri hamwe barondera uburyo bwose baduca mu kabiri kugira iki kugira ngo barabe ukuntu twatandukana tumaze mu mitumba ntacyo tuzoba tucera burya zitwara umwe wese ko bashaka atacamira cyo twasaba leta nuko watanyinya kuri iyo ngingo ikarindira umutekano ukaba wose kuko mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano hari
uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rutaronse kuri telefone Hakimana Odase musanteri wa commune Muruta acyo kimwe na Colonel Remy Cishahayo uramatari w'intara ya Kayanza kugira ngo batange umuco kuri iyo ngingo yo kwimura abateshejwe izabo tubibutse ko iyo site ya Champazi kugeza ubu irimo imiryango irenga igihumbi ikaba yari yuguruwe mu mwaka w'1993 ishyirwamo abatutsi bari barokotse ubwicanyi bwabaye muri uwo mwaka
ngo kuva bateshejwe izabo mu mwaka w'1993 abahungiye mu masite ari hagati mu gihugu bamye baturatuzwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashaka kubasubiza mu ngo zabo ku nguvu ivyo vyashikirijwe na Karoli Nditije arongoye umugambwe Uprona tavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste ndayishimiye kubwiwe ngo kubona abateshejwe izabo muri site iri Champanzi bahabwa itegeko na musanteri w'iyo commune ryo gusubira mu ngo zabo ngo ni wa mugambi w'ugushaka kubahonya atacamira Karoli Nditije yahamagariye amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu gutabariza abo bateshejwe izabo ni mumwumvirize
ntibyumvikane ngena rero bagomba baburaguzwa nk'uyu musitanteri w'imuruta agomba kubasubiza iwabo ku nguvu kuko ababomoye muri 1993 ubu nimbonera kure ubu nibo bajejwe intwaro ku mitumba no mu mazone kambere harimo n'abapolisi abo rero nibo bica bagakiza nibo bagomba batera ubwoba abasanga aho bagorewe babaturatuza ugasanga ku mugono ugasanga nga utubutire twabo baradusambura n'utuzi bakadusambura kasanga mbere barafite n'inkoho kira bagatera ubwoba amahoro rero kandi byongeye ku mitumba hatari hake haravuga ubwicanyi bwerekeye cyane cyane abonyene batari mu gambo CNDD FDD abatutsi n'abari mu gambo tavuga rumwe na CNDD FDD bakaburavuzwa bakica bakanyuruzwa bagomba rero yuko basubira iyo bahoze kugira ngo baje babakuramo kamwe kamwe wa mugambi wabo kuko bagira bati aho bari mu masite bari hamwe haragakaciye baca basemerera bakasitukira rimwe kugira ngo bavuze induru abo baje kubahungabanya umutekano wabo bagaheza bagatinya bagasubira inyuma nico gituma twosaba yuko kagwatotezo kohagarikwa tukasaba leta yuko umustanderi yumubwira akaba amahoro abantu akabareka bakagorwa aho bagorewe ntiyongere ikibi mukindi.
Nayo mu makuru yavuzwe mu gisata c'impunzi, abajejwe ubuvuzi mu ikambi impunzi y'Induta mu gihugu ca Tanzania baravuye mu gacerere bamenyesha impunzi ko hari abagwayi bane bagwaye COVID-19. Amakuru ava aho Induta akaba yemeza ko ibitigiri z'abagwayi biguma vyiyongera inyuma yaho umwe mu mpunzi yitabiye Imana akaba yari mu bari basanzwe barimwo ivyuma bibafasha guhema ku bitaro biri muri iyo kambi nyene. Izo mpunzi zikaba zasavye ababijejwe gutunganya ibikorwa vyo kwipimisha no guhemiriza kwikingira COVID-19. Ni inkuru ya Benia Xerakana.
Ubu haremvye abagwayi 8 bashizwe mu kibanza cabonyene, no kuvuga abarundi 6 n'abanyetanzania 2. Kuri wa 5 abakozi muri ivyo bitaro niho batanguye kumenyesha abagwaza n'abaje kwivuza ko habonetse abagwayi 4 banduye umugera wa COVID-19 bagizwe n'abarundi 3 hamwe n'umunyetanzania 1. Izo mpunzi zigasaba ko hokorwa ibishoboka byose kugira ngo ico kiza nikirandagate muri iyo kambi ya Nduta.
Kuri wa 5 inyuma ya saa 6 niho twamenya ko bane muri 8 bari bamaze iminsi bagwariye mu bitaro by'abaganga batagira imbibe NSF ngahinduta bafise uwo mugera wa corona. Abamuganga niho babimenyesheje abo bagwayi n'abagwaza babo, cerekana ko uwo mugera ngaha mu cyambu hari kandi ari mwinshi. Turasaba rero ko hoba isekeza ridasanzwe ryo gupima abafise uwo mugera wa corona kugira ngo abasanzwe bawufise uwo mugera banje ahabonyene kugira ngo turage ko twogerageza kurwanya. Ikigira kabiri badusaba ko dufashe bakaduha ibikoresho by'isuku kugira ngo turabe ko twogerageza kurwanya uwo mugera. Ikindi ni uko ahantu hakoranira abantu benshi hagerageza bagafata izo ngingo kugira ngo turabe ko icyo kidashoreka gukwira mu ikambi hose.
Kuri ivyo bisabwa n'impunzi, Radio Inzamba ntiyashoboye kuronka ku murongo wa telefone uburongo y'abaganga batagira imbibe hamwe n'userukira impunzi aho mu ikambi y'Induta kugira bagire ico babivuze ko. Tubamenyeshe ko umwe mu bagwayi indwi bari barembye aherutse gupfa.
Inzamba.
Turabandanya n'amakuru makuru yaranze ino ndwi twabateguriye. Nta ntambwe ishimisha leta y'u Burundi iratera kugira igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda bisubire kugiranira imigenderanire myiza. Uko niko vyasiguwe n'umushinkiranganji wa mbere arengi yome bunyoni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa 4. Naho biruko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we yari yatanze icizere ko Burundi n'u Rwanda bigiye gusezera kahise kugira imigenderanire isubira itoto. Ni nkuru ya Blaise Nijimbere.
Hari igitabo twari tumaze imyaka twandika Burundi n'u Rwanda turizeye yuko tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishashe.
Ivugo umukuru w'igihugu yakoresheje itandukanye n'iy'umushikiranganji wa mbere. Evariste Ndayishimiye imbere y'abatumire harimo umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda mu ijambo ry'umunsi mukuru w'intayo kwikukira ku Burundi yatangaje ko kuva kuri iryo sango u Burundi n'u Rwanda bigiye gusubira kunywana.
Turizeye ko rero ivya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bisike. Nico gituma uyu munsi w'itariki ya mbere mukakaro itubereye ikimenyetso gikomeye cyane ku Barundi. Uno munsi abarundi ndabasabye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze.
Uwo mwizero watangwa n'umukuru w'igihugu si utangwa n'umushikiranganji wiwe wa mbere. Aregiyo Mbuyoni avuga ko igihugu cy'u Rwanda hari intambwe gitaratera.
Ni byiza rero yuko habaho ahubwo gusubiza mu ngiro biba byagenze nabi, ariko n'ubu ntibiragenda neza kuko n'ubu ibyo twasavye u Rwanda nibura abishitsa ubwo ni gwabishitsa bizoheza bigende neza gusumba ariko ntitwoheza ngo tuvuge ngo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda imeze neza cyane ahubwo no gukora kugira ngo ishobore kumera neza bivanye n'icyayitosekaje na cyane cyane kose ugupfa kuvuga gusa ngo nigende neza icyari cyatu gitosekara kitatorewe umuti
ivyo biruko mu gihugu Rwanda ruherutse gushikiriza abarobere bafashwe bagwanya leta y'u Burundi biciye mu gisata MCVS kijejwe umutekano kumbibe ibihugu by'akarere bihana kuri no wa gatanu ugwego rwa leta y'u Rwanda rujejwe gutohoza ibyaha RIB rukaba rwatanze abandi barundi babiri bivuga ko bo babasuma bajabutse imbibe bahejeje gukora ibyaha byo kwiba mu Burundi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda
ugwego rujejwe agateka kazi na muntu mwishirahamwe mpuzamakungu nirukwiye gukurikiranira hafi bibera mu gihugu cy'u Burundi kuko agateka kazi na muntu gahungabanywa ku rugero rudasanzwe biri mu rwandiko amashirahamwe 43 aharanira agateka kazi na muntu yandikiye abaserukira ibihugu byabo n'abarorezi mu nama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu mu gisata kijejwe agateka kazi na muntu hari mu gihe rero hadegekanijwe inama y'ugo rwego igira 47 mu mezi y'uko 9 n'uko 10 no mwaka ayo mashirahamwe harimwo nayazwi ku rwego mpuzamakungu asaba ugo rwego rw'agateka kazi na muntu mu ishirahamwe mpuzamakungu ni kudahirahira ngo rukure ijisho ku Burundi kuko abantu baguma bicwa bagatogwa n'ibiziga kurikira Ahmed Niyongere arongo ishirahamwe akatu Burundi ari mu wanditse ugo rwandiko
dufatiye kwisinzikazwa ry'agateka kazi na muntu ruguma ryongerekana muri no minsi ku bantu bafatwa bakanyuruzwa abandi bakicwa abandi bagahagarikwa hadakurikije amategeko kubera bavuga yuko bari mu batavuga rumwe na leta ibyo byose birerekana neza yuko iby'agateka kazi na muntu bitigeze bitera imbere mu Burundi ikinacho gusaba yuko uyo nama nkuru yogumize ijisho ku Burundi ntigire ngo harabaye impinduka gufata ko ari ibintu bike bike byagiye biratera imbere ibyo byose byagiye biratera imbere muri uyu mwaka ibirekareza yuko bitigeze bifatirwa ko ubyerekeye agateka kazi na muntu cyangwa ubutungane uravye ibiriko biraba tugasaba yuko iyo nama nkuru yagateka kazi na muntu mu ngingo izofata muri iyo nama igira 48 yuko yosaba ahubwo leta y'u Burundi kugira ibyihinduye kwerekana ubushaka ifise gutera imbere mu byerekeye agateka kazi na muntu igifata ingingo mu gukurikirana bamwe bariko bavugwa mu isinzikazo y'agateka kazi na muntu bakareka kubasiga impore mu maso bababwira yuko byose bigenda neza ahubwo bakabasaba yuko bofata ingingo zikomeye zerekana yuko leta y'u Burundi iriho ubu iriko iragerageza kubahiriza agateka kazi na muntu icyo twariko turasaba muri rikete rero ni kubwira iyo nama nkuru y'agateka kazi na muntu mishoye mpuzamakungu ni yuko itohirahira ngo ikureho umugwi w'abatohoza ku Burundi cyangwa ngo ifate ingingo zerekana yuko igiye gukuraho ijisho kubikubira mu Burundi kuko atampinduka nini irerekanwa mu byerekeye agateka kazi na muntu
nino ngaha duce dusozerera no makuru yaranze inondwi dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira Josine Kaze akaba arije na yabashikirije naho ubutaha
Ngiye nzamba
nzambira samirana
amakuru makuru